Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Tukiba mwanyi nkabonye ucya. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Ndabasuhuje mwese ikaze kuri radio yanyu. Tugiye guhera ku makuru yo hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga bigari by'Afurika. Arakurikirwa n'ikiganiro iwanyu mu ntara. Nyuma yacyo ni ikiganiro cy'umuziki. Bashimiye mwese ko mwahisemo radio ijwi ry'Amerika. Muri kumwe nanjye Eugenia Mukankosi, ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abantu batari munsi y'icumi barayibishwe, abandi barenga 20 barakomereka mu gitero cy'abarwanyi b'umutwe wa Al-Shabaab bagabye mu mujyi wo muri Somalia uri hafi y'umupaka wa Ethiopia. Inkuru mugezwaho na Fidelio Ngabo.
Abo bagwanyi ba Al-Shabaab bakoze icyo gitero mu masaha ya kare yo ku munsi wa gatanu mu gisagara cya Ato mu ntara ya Bakool muri Somalia. Byatumye haba ukurasana gukomeye n'inteko za leta ya Somalia. Umwe mu babonye ibyabaye atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yamenyesheje ko abagwanyi ba Al-Shabaab batangwe igitero cyabo bakoresheje imodoka zatezwemwo amabombe hamwe na za mortier imbere yuko barasana n'inteko za leta. Abagize inama nshingamateka ya Somalia bari mu gisagara cya Ato aho ariko batanga ifashanyo y'ibifungurwa igenewe abanyagihugu basinzikajwe n'inkurikizi z'uruzuba ivuye ku mugwa mukuru Mogadisho igihe icyo gitero cyaba. Ivyo kwa abantu baserukira leta aribo barondegwa muri ico gitero ca Al-Shabaab ntibitomoye. Ukurasana hagati y'abagwanyi ba Al-Shabaab n'inteko za leta ya Somalia zifashijwe n'inteko za Ethiopia kwamaze amasaha 3. Ato igisagara kiri mu ntara ya Bakool yo mu manuko bwa Somalia ni kimwe mu bisagara bitatu abagwanyi ba Al-Shabaab bakoze ko ibitero mu ndwi iheze. Abategetsi ba Ethiopia baremeje ku munsi wa kane w'indwi irangiye ko abagwanyi ba Al-Shabaab bakoze igitero ku butaka bw'ico gihugu yamara ko inteko za leta zabatujije.
Muri Afurika y'Epfo, ishyaka riri ku butegetsi ANC ejo ryatangije igiterane kigamije gusuzuma ingamba zaryo mu gihe hari ukutumvikana hagati y'abayoboke baryo n'igihugu kikaba gihanganye n'ibibazo by'ubukungu. Fidelio Ngabo akomeza inkuru.
Hafi y'imyaka 30 inyuma y'uko umugambwe ANC ushitse ku butegetsi muri Afurika y'Epfo, abawushigikiye batera bagabanuka batari bake bagiriza uwo mugambwe kurangwa na ruswa ikomeye kandi kutashyize mu bikorwa imigambi yo gufasha abirabure bakenye mu gihugu. Bitegekanizwa ko abategetsi n'abanywanyi 2000 bitaba ikoraniro ry'iminsi 3 ry'uwo mugambwe. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yatangaje ko iryo koraniro ryotegerezwa kuba ihuriro ry'ivyumviro bigenewe imigambi yo gutuma igihugu gitera imbere hamwe n'abanyagihugu bacu. Bitegekanijwe ko iryo koraniro ryemeza imigambi igenewe kwihweza ibibazo byihutirwa nk'ikibazo cy'ubushomeri buri ku rugero rw'ibice 35% mu gihugu, ubukene bw'abanyagihugu na ruswa bitera byiyongera hamwe n'ubutunzi butera buyanza. Ikoraniro ry'ino munsi wa gatanu n'igipimo ku kugene Perezida Ramaphosa ashigikiwe n'abanyagihugu imbere y'ikoraniro rikomeye ry'umugambwe ANC rizoba mu kwezi kw'12 aho azorondera gusubira kwitoza mu mabanga yo kuba umuyobozi w'uwo mugambwe. Ahanganye n'abatari bake muri ANC batamushigikiye cyane cyane abagishigikiye Jacob Zuma yahoze ari perezida bazoshikiza umukandida wabo azohiganirwa ubuyobozi bw'uwo mugambwe.
Arakoze Fidelio Ngabo kuri aya makuru. Kwa wanyi bijwi rya Amerika ibiganiro byacu birakomeje. Tujye noneho mu Burundi, komisiyo yo kumenya ukuri no kunganisha Abarundi CVR ihamagarira abasirikare kutumvira amabwiriza mabi bahabwa n'ababatwara mu bihe by'umwiryane no kutivanga muri politiki. Mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru afite inkuru irambuye.
Kubw'umugwi CVR ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi, igisirikare c'igihugu caragize uruhara rukomeye mu bwicanyi bwo mu mwaka w'1972. Uri mu biro bikuru vya gisirikare, umugwi CVR wamenyesheje kuri uyu wa gatanu ko abasirikare bo mu nzego zo hejuru batumwe gufata, gufunga no kwegeranya bishwe ico gihe. Pierre Claver ndayicariye atwara uwo mugwi CVR.
Muri ijya myaka ya 71 na 2 na 3 umushikiranganje ukwibuna bansi yari umukuru w'igihugu. Ivyabaye rero mu 2022 abasirikare barimwo n'intara zaciye zirongorwa n'abasirikare.
Provincial yahagaritse, provincial yafashe iduga igitega abahagarishwe bava imwaro ruyigi cyamuzo karusi rugendana batransita d'abord muri komando abanyeshuri amajana 2 pretestament baje gutwagwa numu ofisiye avuye muri état major
raporo ya sever yerekana ko igisirikare cy'ico gihe cyari kigezwe n'ubwoko bumwe bw'abatutsi ari nabwo bwagirizwa n'uwo mugwi ko bwakoze ho nyabwoko ry'abahutu ishiramwe ryigenga ase genocide cirimoso risanzwe ritemera uwo mugwi sever ryo ribona ko wakoze cahariwe akwiye kugihanirwa hagusiga urubwa ugwego bwose cyangwa ubwoko bwose ase genocide cirimoso rigwanye ho nyabwoko rigaharanira n'inyungu z'inkehwa z'abatutsi rifise amakenga ko ubwo rwego ruzohava rwihora muri iki gihe Emmanuel Nkurunziza atwara ase genocide cirimoso Canada afatira kuri raporo y'amashyamwe mpuzamakungu haranira agateka kazi na muntu ado mu rutoke ku bakuru mu gisirikare n'igipolisi bagirizwa ibyaha byo guhonyanga agateka kazi na muntu harimo no kunyoroza abantu kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 abahamagara nyabona kwikebuka nibakurikiza amategeko mabi bohabwa
rakenewe cyane yuko abari mu nzego zo gukingira igihugu cyo kiboneza umutekano zigira zigipo polisi batahura yuko hampande ya karya karanga mutima bagendera ko yuko ico utegetswe ari cukora hagira igihe umuntu agasanga ategerezwa kurenga kwa ayo mategeko iyo abamutwara bariko bamutuma gukora ishano bakora canke bamutuma gukora ibiteye kubiri n'amategeko na gateka ka muntu yagarariza kuko mu nyuma birangiye niwe uzohavuye abazwa kagutse twabibonye mu mwaka w'ibihumbi 2015 igihe hari abarundi bariko bariyamiriza igiho nyango ry'amabwirizwa shingiro hariho bamwe mu basirikare bahakanye ibikorwa cy'ukurasa abantu bari ko bagira imyiyerekano
umushikiranganje wo kwivuna abansi Alet Libere Mutabazi wewe yatangaje ko ico gihe kitazosubira aho igisirikare kiba icy'ubwoko bumwe canke kigahengamira ku bwoko kanaka yemeza ko urwego arongoye ahubwo rwiteguriye gufasha abarundi kunywana
abagize urwego wo kwivuna abansi ni bamwe mu barundi bakoze ko injyane Burundi bwaciyemo bakaba kandi bari mu Burundi bakeneye kumenya ukuri kubyashikiye Burundi bakaba kandi bashobora kuba bari mu Burundi bogira icyo baterereye kugira ukuri kubyabaye mu Burundi kumenyekane maze Abarundi turekuriranire tubane mu mahoro n'umutekano
mu ndwi yahariwe Abarundi baba hanze diaspora iriko hirabera mu Burundi mu ntara ya Ngozi umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagarutse kuri iyo dosiye y'ubwicanyi bwo mu mwaka w'igihumbi 1972 no kunywanisha Abarundi Perezida Ndayishimiye ahamagariye Abarundi kugumya umutima munda
rero ubwa mbere no kurondera kuba stable je ntari ikintu hundi ubu mutima urabona ko Abarundi bafite umutima munda kandi dusite ibintu biteye ubwo imbere yacu ugira ibintu bya severe bya biteye ubwo mugabo kubera mu mitima dutekanye tubona ko turiko turigera neza sans probleme bizotubera icigwa kugira ntagira n'umwana azosubira gusamara muri kazoza cende buka umunsi muze Olivier Buyoya namutelefona namubaza wewe ufite ikibazo giki kumenya ntushaka kuza mu Burundi bajeje dafise ubwoba ntubwo bameze gute turaganira abashe ngo ndemeye bwawe ndiko hari leta vye ikintu cy'ambere yumvise yuko atamwana ashobora kurihira icaha cyakozwe nabi wabo cyangwa umubyeyi wiwe
mu myaka itatu iheze umugwi sever uvuga ko wazuye ibisigarira by'abantu baringa ibihumbi 2022 bishwe muri 72 mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka uheze uwo mugwi wasiguriye abashinga amateka n'abakenguza amateka k'ubwo bwicanyi ariho nyabwoko ryakorewe abahutu yamara umukuru w'igihugu yatangaje ko ataragera k'ubwo bwicanyi bwitwa gutyo Pierre Claver Niyonkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika
urakoze radijwe rya Amerika i Washington DC mu kiyundi no mu Kinyarwanda tugeze none ho ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara hashize amezi abiri mu Burundi no mu Rwanda havugwa indwara yibasiye inka izwi nk'indwara ya Rift Valley n'indwara yaje itunguranye mu gihe ubutegetsi bwari bugikora ubushakashatsi ngo bumenye uko bwahangana nayo bwafashe icyemezo cyo gufunga amabagiro muri iki kiganiro iwanyu mu ntara turasubiza amasi inyuma tureba uko byatangiye n'uko byifashe magingwa yandifashisha bagenzi banjye uko bagiye batanga amakuru duhere mu Burundi aho abategetsi bafashe ya mbere rugikubita mu gufunga amabagiro eloje wirikaneza
Muna hanga dosa zubu rundi haraheze ndi wizibiri ama chuni ilo changi ibanza vzu kubagira mwa bidakora. Aiko kandi na mataya buzergose kubera ingwara ya duse mugihugu itera chaninga ikashobora no gufata abantu biciye mu nyama na mata. Twaganiriye na bamwe mu banyagihugu wo mu ntara zitandukanye zirimo ubanza na cibitoke mu buraruko bushire burengero rumonge mu manuko bushire burengero imunyinga ngozi na kayanza mu buraruko bushire buseruko ibujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'umurwa mukuru wa politike gitega ba bari batunzwe n'umwuga w'ukuba aga bacuruza inyama mu masoko n'abazotsa mu butubare hamwe n'abadandaza amata hatibagiwe abanywa amata hamwe n'abarya inyama bose bamenyesha ko bahanzwe umukenyezi mu gisagara cya Bujumbura atashimye ku mwidondoro w'umenyekana avuga ko kiza kiryunyura rubukene bw'ibindi bintu bya nkenerwa byosubira inyama n'amata hamwe n'iduga ry'ibiciro
meje nabi cyane ubuzima buguma bugora umunsi ku munsi bira biguma byunyuka ara nta sketch yatuma tumise tufise ese ndashike twikora ku mata na akina hime tufise sa mata si sukari nitubone yo tuja niyo tuva mu bisanzwe nyama zazo nubundi twajya abakire mugabo nase twaza turakumviriza rimwe rimwe tugaha kwa bana none twarahebu ibintu byose birazimbye umuceri birange
umugabo muri komine amabaye mu ntara cy'ibitoka avuga ko hejuru yike na nyama ubu n'ufite igitungwa gikena na
ubukene burarenze na kubera gatunga umuntu atakikora
umugabo acuruza inyama zokeje mu ntara y'ubanza we yaciye ahitamo vuba bwango guhindurira izagaburira abamugana
Baba kriyate baho murete agatabi kokeje udufiriti twibiraya turiko cyamenyeza vuke bukanyene kuko ta bindi bitubona twokora nyene 2340 byahera mu gubu byose tukaje twicara uko nyene ibyo bindi bishashe navyo urumva utangura bushashe nyene urinda guhomba nyene ucutekereza
umunyanga yanga nawe yasanga bitagiye koroha bitewe nuko hari inka zaraguzwe ubuzi kirindiriye kubagwa mu gihe kitazwi kandi umwugari wo bari umutunze
twicara nyene umva twokora iki twicara kandi dedufite n'ingorane Rifite nka nyiwe sangwe paraguze kiteze ko rizo havata zidandaza ubu namafaranga yo gusimira amazi avata yabura kubera deni abo twagure nabo ntemera ko yadusubiza kuko nkizo nka tuzigura twiteze ati ko ariko nka rwanda tubaga minsi yose minsi yose ukura nka zikinga zitanu nka 10 gatekeje ko avuga ati inyinga yose zohera zanka zose nazi zohoje
abahanzwe no kutabaga inka zabayangayanga bonyene uwo mugabo watarya ingurube kubera ukwemera ko idini yiwe yaganiye n'ijwi rya Amerika atashe imvumura
ubu nca nta kindi ngura none ko atakindi ko ntajya ingurube nari kuje no mukibanda kuraba ingurube none ingurube si injya nabana ntibayeje urumva dusha tuguma twirira isombe nta kunda
umugabo wundi wo mu ntara cy'ibitoke nawe imwe mu z'abanyagihugu baho bakunda inyama cyane bita kaboga abajwe no kubona amafi n'indagara byo zisubiriye bisigaye ari nk'umuze w'ibuye
nta mafi aboneka nta n'indagara ziboneka indagara ikiro ubujumbura zimwe za nyuma zonyene ni 60,000 indagara nziza ni ikiro ni 80,000 tugira uronke indagara ufise abana nk'abane batanu zobakoreza ufise nk'ibihumbi 15 kugira ngo turagara dushaka gukoreza abana ubugari
ku murwa mukuru wa politike gitega bakora amasambusa hingurwa mu nyama z'inka ubu babuze ico bafata n'ico bareka
na gashomeri kuburi ico ndabagaburira ingene ndihinzu kuburi ingene ndungika abana ku ishure kuko ku ishure barabakina amahera ya komine abazamu ivyo byose bica bimbere kiba
Eka nasuburiro agahombo bemeza ko ari kanini imvungurwa nyinshi ziherekezwa na gashitwa ubu ntizisohoka
nagahombo tuyinyama mu restaurant zosanzwe dukoresha abantu ntibashaka gufungura ubugari neza mu gihe batarufise inyama cangira gahombo mu rudandazwa sanzwe nkora
n'abatunze tubare bagizwe ingaruka n'ingingo uyu mugabo wahomba buri munsi n'imiburi buri ibice 90% byayahora yinjiza
abahana hano nk'amashi yagiye munsi gose ko kare na kare na rudandaza nk'ibihumbi nk'300 undashobora gusanga ndandaje nk'ibihumbi nk'300 ku 40 niko nyine
n'umukenyezi yaratunzwe no gucuruza ibinono bitekwa mu isombe niko kuko
amafaranga twatwaronka dusakaronka twatwidanariza akanono mu isombe nk'irisubira dusakudandaza dusakaronka icangaburira abana
kuri uyu wa kabiri iyo mushikanganje w'uburimyi n'ubworozi yatangaje ko ibitungwa bitanduye bishobora kuribwa n'amata yabyo akanyobwa mugabo hakaba kwitwararika cyane Jawa gida rurema.
Hakibuza na kimo yuko bashobora gufungura inyama, bakanwa, amata, avuye, murayo mararo, atarimo ibitungwa bigwaye, ariko ico duhanura za binyama, no kuzirya zihiye. Inyama rero no kuziteka cyangwa bakazotsa zikasha neza, hanyuma amata hari umugenzo mwiza wo kubanza kuyateka.
Igisata kijeje ubworozi mu gihugu kivuga ko inka zirenga 300 arizo zimaze guhitanwa n'iyo ngwara kugeza ubu itaratorerwa umuti. Bimwe mu menyetso byayo harimo kuva umuntu mu mazuru, ugucika intege no kuzana amaganga arimo amaraso. Inka ibashwe ntiteba gupfa. Rero je uri kaneza rya Amerika.
Mu Rwanda naho hagaragaye ikibazo cy'amabagiro yafunzwe bivugwa ko atujuje ubuziranenge. Abaturage bamaze iminsi barabuze inyama zo kurya. Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi n'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika kikaburira abarya inyama ko bakwiye kwitonda kuko bashobora kwisanga zibagezeho ingaruka. Inkuru yateguwe na Eric Bagirubusa.
Tugera mu kagari ka Rutonde cyoronge mu karere ka Rurindo mu majyaruguru y'u Rwanda, twasanze amazu yabagaga cyangwa yacuruzaga inyama mbisi afunze. Umudamu utifuje kumvikana mu itangazamakuru acuruza kabari Rutonde, Ijwi rya Amerika yamusanze yumva indirimbo zo hambere zizwi nka Karahanyuze ari wenyine mu kabari. Yatubwiye ko mu gace arimo ntawemere kuhabagira cyangwa kuhacururiza inyama zitukura.
Urabona ko n'icyekezo kirafunze, kende gucuruza inzoga yahanarafunze. Nge nubahiriza gahunda ya leta, ntabwo nshobora gucuruza inyama. Nawe urabibona harafunze rwose, nahise mfunga kuko amabwiriza ya leta nge ndayubahiriza, ndi gucuruza inzoga. Urebye harimo ibihombo kuko abakiriya baza kunywa inzoga hari burusheti, ariko kubera byahagaze tutagicuruza burusheti, twabuze abakiriya. Nawe urabibona nta muntu urimo.
Aha mu kagari ka Rutonde abaturage babwiye Ijwi rya Amerika ko nabo bagiye kumara ukwezi batarya ku nyama, yewe bemeza ko basa n'abazibagiwe.
Nyabugo gose ikiro cyo kigura 3,200 bahita wongeraho n'amafaranga ya transport nk'igihumbi, ikiro ni 2,400 biba bihenze.
Ni ukubera ngo impamvu twazivuyeho ni uko bavuze kuko muri Rurindo nta muntu wemerewe kubaga. Ubwo rikumva rero nk'umuntu ujya kuzizana nk'ikigari n'ubundi azizana agiye kuziteka iwe mu rugo, ntabwo yazizana agiye kuzicuruza. Ariyo mpamvu nyine tuzategereza ko bafunguye, niba ngo bazifunga ntabwo nari nongera kujya inyama, kuko ubusanga ahantu hose hari za busheri hafunze.
Radio Ijwi rya Amerika yageze no mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete, nawo ni mu majyaruguru y'u Rwanda. Kubaza ikiswe inyama yokeje bisa no guca umugani ku manwa y'ihangu.
Muraho amakuru ndashaka broshete yo kurya. Meruka inzira mu kigo te baziciriye.
Ibi biriho mu gihe hamaze iminsi hatangiye ubukangurambaga mu gihugu hose bugamije gushishikariza abaturarwanda kugira ubushishozi n'amakenga ku nyama barya. Bwana Gaspar Simbarikure mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika, ashinzwe gutanga impushya mu bikorwa by'ubucuruzi bigengwa na rika. Aha aragaruka ku byibanze abagura inyama bagomba kugenderaho.
Kimenyetso kigaragaza ko za nyama zagenzuwe kandi ko zemere kuribwa ni kashe ateraho yabugenewe, hanyuma uzivanye ku ibagiro akatwara icyangombwa kizerekeza. Birakwiriye ko abaguzi bajya babaza ibyo byangombwa biherekeza inyama, bigaragaza ibagiro zaturutseho kandi bifite ibimenyetso n'ibirango by'ikigo cya rika bigaragaza ko byatanzwe n'umuveterineri ubifitiye ububasha.
Madame Patricia Uwimana afite inzu y'uburiro mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Mutete, avuga ko yagerageje kubahiriza ibisabwa kugira ngo abashe gucuruza ibiryo biriho inyama, asanga bitamukundira mu gace kari mu kato ko katembere kurya inyama zitukura. Avuga ko asanga we na bagenzi be bizabatera igihombo gikomeye. Kurundi ruhande nta yandi mahitamo bafite.
Nitangira nyene gucuruza hano nabonaga abakiriya ba mu gitondo kuko natekaga gatogo harimo boyiro nkabona abakiriya, ariko kuva byaratangira bazihagarika ntabwo nongeye gucuruza, ku buryo hari n'igihembo n'ukwezi kwazashira nkavamo kubera ko n'ubukode bw'inzu ntabwo bwavamo, ku buryo inyama nizo zicuruza ibindi biryo. Ariko kubera ko nyine ari ikibazo twarabyakiriye, ariko nyine cyadukomye mu nkokora nk'abacuruzi.
Bwana Simbarikure agasobanura ko igihe amatungo arwaye biba bisaba kwitonda kurya inyama zayo kuko bishoboka ko izo ndwara arwaye n'uwarya inyama ashobora kuzandura.
hafi 70% by'indwara abantu barwara n'amatungo arazirwara. Muri izo ndwara rero twavugamo nk'igitundu, twavugamo nk'indwara z'inzoka ya tendia, twavugamo indwara z'amakore nazo zishobora guca mu nyama, n'izindi ndwara nanone zishobora no guturuka ku bantu batunganya inyama.
Amakuru dukura ahantu hatandukanye uhereye mu nzego z'ibanze aratubwira ko aho batemerewe kurya inyama zitukura bishingiye ku cyorezo cyateye mu matungo cyahawe izina rya Rift Valley. Umwe mu baganga b'amatungo utifuje kumvikana yavuze ko iki cyorezo iyo kigeze ku nka ifatwa iva amaraso mu mazuru ikanatukura ku mabere n'ibindi. Ubugenzuzi bwakozwe hagati y'ukwezi kwa 9 n'ukwa 10/2021 n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge ihiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika bwagaragaje ko mu mabagiro 49 yakorewe isuzumwa ari 7 gusa ariyo yujuje ibisabwa ku kigero cya 70%. Iryo genzura ryarika ryanagaragaje ko amabagiro 20 basanze yujuje ibisabwa ku kigero hagati ya 50% na 69%, naho 21 yagenzuwe yari yujuje ibisabwa ku kigero kiri munsi ya 50%. Ni mu gihe amazi acururizwamo inyama ari yazwi nka busheri 159 yagenzuwe agera ku 105 yonyine niyo yujuje ibisabwa ku kigero kiri hagati ya 50% na 69%. Intego y'ubutegetsi ni ukongera ubukangurambaga ku bacuruza n'abagura inyama kugira ngo ahaboneke inyama zujuje ubuziranenge, kuko inyama zifatwa nk'ikiribwa gikenerwa n'abatari bake. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Washington ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turasubiza amasi nyuma. Burundi bimaze gutangazwa ko hari amatungo yanduye iyo ndwara ya Rift Valley, hahise hafatwa ingamba zo gukingira amatungo. Gahunda yatangiriye mu ntara ya Ngozi mu cyumweru gishize, inkingo zitangwa ku buntu. Inkuru yateguwe na Desire Hatungimana.
Iryo sekeza ryatangujwe n'umuyobozi mukuru w'ubworozi mu Burundi, Nkurunzi za Serge, ari kumwe n'umunyamabanga ntayigarizwa mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu n'Interesse Martin. Nkurunzi za Serge yamenyesheje ko icyo gikorwa kizoca kibandaniriza mu ntara zose z'Uburundi kugira ubworozi bwongere gufasha Abarundi n'Uburundi.
Uyu munsi twazanye icyanzu 1000, no kuvuga 500 ngaha mu ntara ya Ngozi, n'izindi 500 mu ntara ya Karusi. Ariko mu ndwi itangura turiteze kuronka icyanzu zigera ku 100,000, bwa dushe tubandanye iki gikorwa. Kandi mu gihugu cyose tuzohashika, kuko mu gihugu turafise inka zababa 180,000. Ni ngombwa rero izo nka zose tuzikingire, mbere binakunze n'impene n'intama nazo nyine tweza tuzicandage mu nyuma, ariko twatwibutse guhera ku bitungo by'inka.
Naho Ingozi iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaya cya Rift yasinzikaje, Nkurunzi za Serge yashimiye abanyagihugu baho bagerageje gukurikiza amabwirizwa bahawe inka zabo ntizahonera.
Shimire cyane abenegihugu kuntu mwitwaye, kuko ingwara imaze kuboneka baragize bati imuhagarika urujya n'uruza rw'ibitungwa, muca mubikora neza cyane. Byaratumye ingwara itarandagata ku murindi munini cyane. Turanashimiye mbere abanyengozi, ubwo turabona yuko wa mugambi wa leta wo kororera mu mpongore bawusize mu ngiro, nawe nyene rero urya mugambi waratumye ingwara n'ukuri itarandagata ku rugero runini.
Munamatari w'intara ya Ngozi Ntacyo Sanze Emmanuel yashimiye leta y'u Burundi kubona icyo gikorwa cyo gucandaga inka gitangurizwa ahatwara.
Mu ntara ya Ngozi niho twafishije inka nyinshi cyane, kuko gushika uno munsi dufise ibitigiri vya baba kuri 273 zapfuye, hakaba ariho n'izindi zikigoyagoya zigwaye. Abenegihugu bari batanguye kwihebura. Tunamenyesha yuko mu makomine yose uko ari 9 hose barindiranye gishika kino gikorwa, kuko abenegihugu bari barihebuye. Ariko uno munsi tukavuga tuti ashi.
Abanyagihugu ba Ngozi bariruhutsa kubona inka zabo zari zibatunze zigiye gukingwa kwa karanda kari kateye.
Kuri igikorwa leta idukoreye kiri hageze, abantu bari batumwe ku mutima baza uko bizahava bigena mu isi iza. Narya harihimirije itangurwa y'amashuri vyogwa y'abavyeyi, ariko muri kano kanya kubona leta mvyeyi leta Ngozi yimbere ikatangura gutangura ishansha. Twebwe abenegihugu turafise icyizere yuko mu isi iza tuzotangura kuvyikorako.
Kuvuga yuko iri sekeza ryo gucandagisha inka turyakiriye neza cyane, abona yuko ibintu kwigisha abana kurima no korora twakora ku gitungwa. Kandi rero Muncha make urabona ibintu byo kugira umuntu borore akoresha wa mutahupa mu nkanyine atakiye neza cyane.
Iyo ngwara y'inyonko yo mu kiyaga cya Rift yashitse ubwa mbere mu Burundi mu kwezi kwa gatanu kuno mwaka itangurira mu ntara za Ngozi mu Yinga na Kirundo. Ibiharuro biheruka gutangwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi igenekezo rya ndwi ukwezi kw'indwi uno mwaka vyerekana ko inka zafashwe zari 910 hafa 413 impene n'intama nazo zafashwe ni 632 hafa 214 iyo ngwara ibonekeza mu ntara 13 kuri 19 zigize u Burundi. Desira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Leta y'u Rwanda nayo yatangaje ko yafashe ingamba zo guhangana n'indwara iterwa na virusi ya Rift Valley ifata amatungo yuza ndetse n'abantu. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Kigali Asumta Kabuyi.
Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu nibwo mu turere dutandukanye tw'igihugu humvikanye izamuka ry'ibiciro by'inyama. Icyo gihe abashinzwe ubworozi mu Rwanda bagaragaje ko iki kibazo cyatewe n'uko amatungo yiganjemo inka yafashwe n'indwara yitwa Rift Valley. Dr. Solange Wituze, umuyobozi wungirije mu kigo gishinzwe ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda RAB, yabwira Ijwi rya Amerika ko iyi ndwara yanduzwa n'umubu. Uyu muyobozi avuga ko iyi ndwara yagaragaye cyane mu ntara y'Amajyepfo no mu turere twegereye imigezi ya Nyabarongo, Akanyaru ndetse na Kagera. Muganga w'amatungo Wituze asobanura ko ubu hafashwe ingamba zo guhangana n'iki cyorezo.
Amatungo yose afuhererwa kabiri mu cyumweru, amatungo yose yuza arakingirwa. Ubu ngubu tugeze hafi ya za 95% dukingira inka, ihene n'intama zose zo mu gihugu zidahaka kandi zifite hejuru y'amezi 3 zivutse. Ikindi ni ubukangurambaga dukora mu borozi ko iyi ndwara yanduzwa n'umubu. Ibintu byose byo kuvanaho ibihuru, kuziba ahantu hose hari ibiziba.
Mu turere tunyuranye iyi ndwara yagezemo, intara y'Amajyepfo yagaragayemo, sinabashije kuvugana n'aborozi babo. Ariko abo twavuganye bandi bagaragaje ko bahuye n'igihombo gikomeye. Uyu ni ndi mubanzi Jean Baptiste na Haragirimana Vincent batuye mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru, bombi bapfushije inka zabo muri iki cyorezo.
Uwe sasa tulwanza tini betale kakundi nukuisha achila wanda yohamu inga wukawa uungu kumbwa naba nye shisi nzi haru nye shudu uje mkwala mwini nye shisi nzi na mfaranza ya wana
ya fashkwe mboni se itarja neza ugo ita njiri shokora wakumeza kuyi imiti wa higani yogu gutuma wenda ya anarja viranga virangira njine ifuye na wapu ya ringa umuri bzae kabiri kuburjo na gomba kuigurisha magana newenda n'inshaka guhinga ni ukugura ifumbire kuko nta yindi nabona yo nakura ifumbire.
Si mu Majyaruguru habonetse iki cyorezo honyine, kuko no mu karere ka Kirehe mu ntara y'Iburasirazuba bwana Habimfura Fabien yabwira Ijwi rya Amerika ko iki gihombo cyabagezeho.
Ingaruka za mbere zabaye ikibazo kijyanye n'inyama cyarabuze kuko hahise hajyaho akato ko guhagarika icuruzwa ibagwa ry'amatungo. Ikijyanye n'inyama cyari kigira ingaruka cyane ku bantu cene buraza abana ku mashuri ntibiga mbo nanone ba baturage muri rusange za nyungu rusange kurya akaboga birananiranye unywa amata birabuze.
Nubwo aborozi bahuye n'igihombo mu ntangiriro z'uku kwezi, Madamu Wituze ushinzwe ubworozi muri RAB yumvikanisha ko kubera ingamba zafashwe ubu ibintu byasubiye mu buryo.
Itungo ryose rigiye kujya kubagwa, inka, ihene n'intama zibanze zipimwe muri laboratoire tukazipima amaraso mbere dukoresheje ibipimo bya PCR amasaha 24 mbere y'uko zibagwa. Ariko ubu ngubu tubasha gutestinga mu gihugu cyose ku buryo ubuzima bwarakomeje, niyo mpamvu mubona ko nta kibazo kigihari. Ariko ntabwo twari twadeklara yuko yavuyeho kubera yuko kugira ngo tudeklare ko yashize mu gihugu nuko nta tungo na rimwe riba ryakabaye. Gusa ubwandu bwayo uyu munsi bugeze nko kuri 0.1%.
Nabaro ryakozwe ry'amatungo yahitanywe n'iyi ndwara. Ariko ikigo gishinzwe ubworozi n'ubuhinzi mu Rwanda RAB cyatangaje ko mu Rwanda habarirwa inka zigera kuri 1,400,000, ihene zigera kuri 1,170,000 n'intama zisaga 600,000. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ahantu dusoreje aya makuru, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mudukurikira no kuri Facebook na YouTube, VOA Radio yacu, no kuri internet kuri www.radioyacu.com.
mukanya gato rero radio yanyu irabasusurutsa muri cya kiganiro cy'umuziki cyo mu gikuri amajwi ibiganiro mwarimo gukurikira igeranijwe na Dieudonné Cyubahiro ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne Karekezi kuri mikoro nkari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi nshimiye bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro n'abadufashije kubibagezaho namwe mwese abatwari kumwe mukomeze kugira ibihe byiza mwumva izo njyana weekend nziza.